Nyakubahwa Vice Perezida wa mbere Burundi Gaston Sindimwo murakoze cyane gose kukanya muto kugira ngo tuganire mu ndwi iheze mwarakutiye i Washington aho mwabonanye n'intumwa idasanzwe ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini Thomas Perriello murashaka kutubwira amajambo make ibintu mwayaze niyo mutegetsi
ubwa mbere yari yumvise ko naciye acayifuza ko twobonana hanyuma twashoboye kuganira ku byerekeye u Burundi na cyane cyane ibyo bavuga ibiganiro byo hanze n'ibiganiro byo mu gihugu hagati twashoboye kuganira ku byerekeye ingene u Burundi bwifashe tumusigurira uko babyumva atariko biri cyane cyane ko we amaze kuza kenshi mu Burundi kandi aje namwakiriye mbere twanumvikanye yuko kenshi igihe hari abashitsi ari mu Burundi biyangara nko kumenga abashitsi niyo baje gutera akagoma mu gihugu cyacu ibyo yarabyumvise kandi arabibona hanyuma ibindi twavuganye cyane cyane namubwiye ni kwerekeye wa mugwi ujejwe ibiganiro by'abarundi bose ndamwumvisha yuko ibiganiro ntibishobora kuba by'abarundi bose mu bibere hanze kuko simbona ingene abarundi twabimura bose tukabatwara hanze kugira ngo tuyuganirira
muri ko mutubwira ko ibiganiro bitekanijwe yarusha bitazoberayo
ibyarusha ni nibaza ko ari ibiteguro ni integuro y'ibindi biganiro bishobora gukurikira twebwe ntidushobora kwanga ibiganiro na hamwe mugabo tuvuga tuti ibiganiro twizeye ko agakiza ni ibiganiro bizoza abarundi bose nayo bijya byarusha ibiganiro bijamwo abashoboye kuri higwa itike y'ukugenda kuko si hose mbere bikadutangaza ko namusiguriye muri ibyo biganiro ndavye abari muri byo benshi bari mu nama nkenguzamateka abandi bari mu nama nshingamateka bakaba bariyangiye kuja gusasa muri iyo nama nshingamateka mugabo babihawe n'amajwi baronka ivyo vyose twarabivuganye mbere biramutangaza ati yarazi yuko yari abo mu nama nkenguzamateka canke nshingamateka ivyo rero twaba twarabimusiguriye nawe nyene ntavyumva kuko tuje mu matora ivyo tuje mu nama nshingamateka canke tuje mu nama nkenguzamateka abo nabo bakaba barabironse sinzi ico kindi baba bari kwarondera
muri ko muravuga ibiganiro vyo bera hagati mu Burundi ariko hariho abanyapolitike badashobora kuja mu Burundi muri iki gihe basa n'abahahunze kubera bavuga ko leta ishobora kwakurikirana abo bobo boja mu biganiro bigenze gute bibereye mu Burundi
abanyapolitike bari mu Burundi ni benshi kandi leta ntikirabakurikirana kuko kutavuga rumwe na leta ntibisigura gukoresha ikigukurikirana ni benshi bari mu Burundi kandi leta kurikirana abo nabo ni ukuraba simbe y'abahunze gute byagenze gute hanyuma kuko hari icyo umuntu iyo saa birashoboka agahunga mugabo nuko ibyo biganiro tuzo bitumira abarundi bose babiri kuri we n'amategeko hanyuma tuganire kazoza k'Uburundi dutegure kazoza k'amatora meza azoba mu 2020 naho ibindi ntibihenda abana kuko ngo ni ukuri umugore aho umwe saza ati jenga nica ba kugira ngo ane n'abantu ibyo ni byo ukunda canke sizi amajambo amwe mumva yuko akwiragizwa kuri bwa buhinga ngo ukabumenyi kuri amajambo ateye isoni mbere bigoye n'ubwene umuntu yoronka hera kugira ngo baganire
hari ibiganiro byari bitekanijwe ku igenekezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa mbere ibyo biganiro byarasivye leta y'u Burundi isavye ko vyokunguruzwa murafise isango ryahandi ivyo biganiro vyobera murafise itariki mutubwira vyobera ko mwihweje ikirangaminsi ca leta y'u Burundi canke mufatanije n'abahuza bo mu ntara aho novuga umukuru w'igihugu ca Uganda yobere Museveni
iko nibyo twebwe uvuze ngo iyo sango ryarunguruka kuko iyo sango ntacyo twari tuzi kuko iyo sango ryari ryashinzwe na leta turi kumwe n'aba bahuza abo bahuza bariyumviriye itariki hanyuma iyo tariki twebwe ntacyo twari tuzi ni ukuvuga rero ku bwa leta y'u Burundi ntitwigeze dusiba isango na rimwe isango twemera n'isango tuzoje inama n'abo bahuza tukarishinga turi kumwe kanatsinda leta yoyo yari mu karuhuko nkuko nari namaze iminsi ndayivuga izotangura imirimo yabo ku tariki 15 ni ukuvuga ku tariki 18 ivyo bibazo niba bidushikiriza tuzovyiga turabe inyishu dutanga yagiye yuza kutubwira ngo twarasiba isango tutari tuyizi
ishirahamwe rya Afurika ryasavye ko ruhungikwa inteko mu Burundi turazi ko leta y'u Burundi isa niyari yabihakanye ariko hariho utwamo twinshi tubandanya guterwa eka n'abo mu ntara tuvuga ko izo nteko zikenewe izo nteko zirakenewe muri iki gihe mu Burundi
uko babitegekanyije inteko ntizikenewe. Inteko zikenewe nibaza ko igihugu cy'u Burundi hari ibintu twavuganye na mbere iyo tutashoboye kumvikana kuko umenga mu Burundi nta leta iriho. Mu Burundi hariho leta, nicyo gituma inteko canke icyo cyose kivuganwa na leta. Leta niyo ibona ibikenewe mu gihugu ibirimo. Nicyo gituma izo nteko nihakenerwa ko tuzikenera tuzozibasaba, ubwo turazibasaba nibaza yuko dushobora kwitunganiriza ibyacu. Ibi nabyo ni uko turazi neza yuko umwe bwa Afurika canke n'Uburundi buri mu bwa Afurika tubona ingene izo nteko zoza tutagiye inama n'ibindi. Nibaze twicare tuvugane ibikenewe, tubereke ibikenewe, tubereke n'ibishoboka, mugabo nibaze kudutamika ibyo bashaka waribyo tumira byonyine.
Muri urwo rugendo burimwo murabonanye kandi n'intumwa idasanzwe ikamuhanuzi wa umunyamaga mukuru ishyamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon mushyana Jamal Bellamy, murashaka kutubwira amajambo make ibintu mwayaze n'uwo mutegetsi.
Jamal twarayaze mbere twumvikana kuko nawe nsaka yo kushimira izina rya leta Burundi kuri igihugu ingene ishyirahamwe mpuzamakungu lifata ibibazo by'u Burundi kuko urabona yuko mu ngingo baza barashikiriza cyane cyane muri ya resolution 2248 bashikiriza ubona yuko ari ingingo yagishinga ntahe ari ingingo yumva leta cyane cyane ikavuga ati abo bose bariko batera imigumu, abo bose bariko bari, abo bose bitwaje bwicanyi ni kubahara ibivogo. Nibyo jambo twumva muri leta y'u Burundi. Abandi bavuga bati sasirindava abicanyi, sasirindava abatukana. Ibyo rero nibaza yuko atari byo. Hanyuma byinshi twarabivuganye mbere aravuga ati n'ibindi nta nziri kirasha mu Burundi nuko turaba inyine tubiganira tukabyumvikana nta na kimwe kidashoboka. Nicyo twavuganye kandi twayaze dushyira hamwe gusa.
Gaston Sindimwo, vice perezida wa mbere w'u Burundi, murakoze cyane rwose kuri iki kiganiro mwaduhaye.
Murakoze cyane rwose, Imana ibahe.